radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze neza mu kiganiro muri isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira kubijanye n'amagara y'abantu mu kiganiro muri isanga. Ni kuki uguhungabana mu mutwe canke kugira ingwara zo mu mutwe bibandanye gufatwa n'ibitera soni? Hoko gwiki kugira abantu bareke kugira isoni kwitura abahinga banonosoye ibyo bibazo canke izo ngwara? Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu muri aka kanya. Ikaze neza mwese. Tubibutse ko mushobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera mu kiganiro, mukazishira kuri Facebook yacu. Adresse ni VOA Radio yacu. VOA Radio yacu niyo Facebook yacu. Ikaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga y'uno munsi tuganira kubijanye n'amagara y'abantu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Hoko gwiki kugira ukwivuza indwara zo mu mutwe ntibifatwe nk'ibitera soni mu kibano, mu buzima bwa misi yose no mu buzi abantu bakoreramo. Abahinga banonosoye izo ndwara baranegura izo nyifato zituma abantu batitura abaganga bashobora kubafasha kugira ngo abo bantu bashobore kubaho mu buzima bubereye kandi bashobora no gukira. Nicyo tugiye kuganira rero mu kiganiro muri isanga muri aka kanya. Twongere tubibutse yuko mushobora gutanga nimero zanyu kuri Facebook yacu, tukaba telefona, tukabahamagara mugaterera ibibazo n'ivyumviro. Adresse ni VOA Radio yacu. Twatumiye rero Iradukunda Ange Pakita, akaba yaranonosoye ibijanye n'inyifato z'abantu abo bita ba psychologue mu Gifaransa, akorera ku biro Unwind mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi, muri quartier Rohero ya kabiri. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gushimika cyane cyane ku mpamvu iki kibazo kikiri igitera soni ahanini mu kibano murantunga no mu buzi bwa misi yose. Kapakita rero araza kugerageza kudufasha icokogwa n'impamvu bikiri uko, kumbure no kugerageza gutahura cane cane ibi bibazo byo mu mutwe, izi ngwara zo mu mutwe ahanini. Reka twakire umutumire wacu tutarinze kurandira. Iradukunda Ange Pakita, tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika.
Cane.
Ego. Hanyuma tuhereye ku kibazo nyine cya mbere cerekeye ukugerageza kumenya iki kibazo, tubanze tuvuge kubijanye neza na neza ku ico twita ibibazo vyo mu mutwe canke ingwara zo mu mutwe. Umuntu akenera ubufasha bwanyu abateye ate uyo muntu abamerewe gute? Kumbure benshi ntibatahura iki kibazo, ugasanga ni navyo bitumye batabitura rimwe na rimwe.
Murakoze kuri ico kibazo. Kuri ico kibazo uko nocishura, umuntu kugira ngo ashobore kwitura umuhinga yajanye n'ivinyifato ari uwo psychologue, nuko aba yumva atamerewe neza muri we. Kenshi nta bubabare aba yumva nk'uko umuntu amenye hari igihe bijana no kumenya ku mutwe canke ubundi bubabare, ariko ahanini ni ukuntu umuntu yiyumva muri we. Hari igihe aba afite umubabaro, hari igihe aba afise ishavu ryinshi, hari ibimenyetso byinshi bishobora gutuma ushobora kwitura uyu psychologue. Ahanini ikintu umuntu no numva kugira bitahure ni ukuntu umuntu yiyumva uwe
ego wavuze kimwe muri byo ego wavuze umubabaro amajambo umubabaro wavuze intuntu kumbure ishavu umuntu ashobora kuba yiyumva mu byumviro vyiwe canke mu mutima wiwe cyane cyane
ego ibintu yumva kumengo ntatahura nawe nyene inyifato inyifato ashobora kuba atatahura ibintu bikamugora kujeha
none wotubwira bimwe mu bishobora kuba bituma ibyo bintu biba mbega ni ibintu bisanzwe bishobora kubituma canke ahanini abitura abaganga nkamwe baba baje kubera hari ikintu cabaye akenshi
ibituma umuntu ashobora kumerega uko hari igihe umuntu ashobora yaragize ibikomere ibikomere ama blessure ibyo twita les blessures intérieures ibyo bikomere nabyo birashobora kuva ku muntu yakuze arashobora kuba yakuze mu muryango bitameze neza arashobora kuba atamerewe neza mu rugo hagati y'abubakanye arashobora gukomeretswa n'ama evenema yabaye mu gihugu nko mu gihugu cacu haciyemo intambara umuntu arashobora gukomeretswa n'umukoresha ku kazi imigendanire umuntu ashobora kugira ingorane mu migendanire afitanye n'abantu hari n'abandi bashobora kuba basika ikibazo cy'ukuntu bavutse afite nk'ubumuga dufate ubumuga butuma atasa n'abandi nk'umuntu ashobora kuba yavutse nk'ukuguru kumwe cyane afite iyindi yumva nyine ubumuga bw'umubiri buboneka burashobora gutuma yumva atiyakira yumva umenga ararira yego
birumvikana rero ko hari ibiva ku muntu ukuntu yubatse ukuntu ateye ukuntu yavutse hakabaho n'ikindi gice uwundi muce w'abantu babiterwa n'ibintu biva hanze ni ukuvuga nk'uko wavuze umukoresha abantu mubana bagufashe nabi numva niyo mice ibiri bisigura yuko ari ibintu bisanzwe bishikira umuntu uwo ari we wese
ego ni ibintu bishobora gushikira umuntu uwo ari we wese Burundi barakunze kwibaza ko ari ibintu bishikira abazungu ariko by'ukuri ni ibintu bishikira umuntu uwo ari we wese
duhere ngaho nyine uvuze ati bishikira abazungu ni ukuvuga yuko kumbure bafata umuntu aba ariko araca muri ibibazo nk'umuntu adasanzwe atazi kubyitaho wenyine atazi kubitunganya wenyine mbega ni kubera iki babibona yuko bishikira abandi bantu ni uko twebwe mu mico yacu kirundi cyangwa imico kinyarwanda dutegerezwa kutiyumvira ku mitima yacu ku byumviro byacu nk'ibintu bishobora guhungabana
urumva no mu bindi bihugu biteye imbere uko kuntu biyumvira yuko ububabare bw'indani mu muntu ari ibintu nko byo gushyina kumbure cyangwa umuntu adashoboye kubijaha neza byarigeze kuba bihari ariko mu bihugu biteye imbere cyane barabirengeye aho la sante igitekerezo ko ariko mu Burundi ikintu cya mbere ni uko n'ibintu no mu Burundi sinzi mu Rwanda ariko mu Burundi ikintu cya sante ni ikintu kitari abantu ntibivuza rwose abantu bagenda kwivuza barembye babanza kubyitunganiriza bo nyine ariko ikindi kintu naco ni uko mu mico yo ngaho iwacu usanga bigisha cyane kwihagararako ikintu cyo kwihagararako n'ikintu cyo guhisha hanyuma ikindi naco ni uko ubwo bubabare ni ububabare butaboneka kenshi ariko nk'iyo umuntu afise ubushuhe uramukora ko kumva ko ashushe aho uca wumva uti aragwaye tumutabarize agende kwa muganga canke umuntu amenetse umutwe canke umuntu yakomeretse amaraso akava canke yavunitse tukabona ko biri ko biranka ko tambuka ariko ubwo bubabare bw'indani canke uko kuntu umuntu aba amerewe ni ibintu we yumva bigenda guseruka yamaze kumera nabi cyane niho baca bavuga ko yasaze canke yahina urabyumva rero ni uko ari ububabare butaboneka n'ibyo bintu by'imico yacu y'uko batwigisha kwihagarara ko guhisha ibintu byakugoye nta kubivuga ni ukuraba mukabitunganya hagati yanyu baca babona umengo ni ibintu biteye isoni
turiko turagerageza kubanza gutahura neza na neza iyo biva uko kuntu abantu babifata nk'ibitera soni cyangwa ibintu bitavugwa kugira ngo umuntu atorere inyishu aho ikibazo kiri neza na neza. Wavuze yuko nko mu mico yacu tubifata nk'ibintu byo gufina, ariko nkuko wabivuze kandi abantu bo mu mahanga cyane cyane mu bihugu birimo abazungu ntibabifata nko gufina, ahubwo babifata nk'ikibazo gikomeye gikwiye kwitabwaho, kuko kumbure baramaze kubona yuko hari ingaruka zavyo. Cyo bari cyo mpamvu bagifata nk'ikintu gihambaye cyane, kuko bazi neza yuko hari ingaruka zavyo iyo tutabyitayeho, iyo tutitayeho ibyo bibazo byo mu mutwe.
Ego kuko urumva iyo santé mentale nta bitandukanye cyane na santé physique, ni ibintu biri biriye. No kuvuga iyo umuntu atamerewe neza muri we no mu bikorwa akora bigaragara bigenda neza, iyo ntamerewe neza muri jewe n'uwo tubanye ucanga kutameranye neza akazi nkora sindagakora neza. No kuvuga ko iyo umuntu atamerewe neza mentalement no kuvuga harabaye sheke ku kazi igihugu n'igitera imbere, urumva ubuzima bw'umuntu yene babuhungabanye.
Icyo gihugu kiba cyuzuyemo abantu bagenda badatekanye,
batameze neza, badatekanye, urabyumva. Urumva ibaze nk'umuntu agenda akomeretse, sivyo? Dufatire ku gikomere cy'uko umubiri kiboneka, urabyumva ko uko nashaka gutambuka siko ntambuka ritme nashaka gutambukira ko siyo ntambukira ko bisigaye ko no mu mutwe rero iyo ntameze neza hari ibintu ntashikako cyane ntashikako bigoranye.
Murakoze cyane. Turumvise yuko atari ibintu byo gufina na atari ibintu byo gufata minenengwe, hari n'ikintu gikeneye kwitabwaho. Murakoze cyane. Reka kumbure duhere ku mirongo ya telefone tuje twakira abanywanyi b'ijwi rya Amerika baratangiye guhamagara bipfuza kuterera no kubaza ibibazo, hanyuma turaza kugaruka tubandanye tuganire tuje mu mizi y'iki kibazo, tuve mu mpamvu kiri tabu, mu mpamvu ari bitera soni, mu buryo umuntu ashobora kuvugwa, mu buryo umuntu ashobora kwitaho ibyo bibazo. Urakoze cyane. Reka duhere kuri Cyrilo. Amahoro neza Cyrilo.
Amahoro cyane Oriane.
Urahura komeye.
Ariko telefone meze neza, ariko telefone yanjye ntabwo iri kuvuga neza. Turumvikana bishika muri kasi, numve neza ibyo muri kuvuga. Ikibazo kiri muri tekniki.
Urakoze cyane, reka tubabwire bagikemure. Urakoze kutubwira. Hama ariko wewe ndakumva neza, sinzi ko
meze neza. Hello.
Ego.
Uyu munsi ikirundi cyabaye cyinshi, natanze nimero yanjye.
Ikirundi cyabaye cyinshi,
ariko nabitekereza sa.
Wabyumvise gute? Wabyumvise gute ikibazo cy'uno munsi mu kiganiro? Wumvise kijyanye n'iki?
Natanze nimero nzika ari nk'uburwayi bwo mu mutwe nyine. Kuno muntu nyine afatwa n'uburwayi bwo mu mutwe bisanzwe nyine akabaye mu Rwanda, kera twabitaga abasazi.
Ego
mwebwe mu kirundo ko mubisa.
Ego mu bisanzwe se rero
turagura amashashi nyine bana abagize ko nashi gusanga ibyo muri kuvuga.
Ego wabitoye mu bisanzwe ntaguciriyemwo mu bisanzwe. Iyo turiko turavuga mu bihugu byacu vya Afrika, mu Burundi, mu Rwanda, iyo turiko turavuga ibibazo byo mu mutwe, akenshi abantu babona umusazi, akenshi abantu babona umuntu yiruka mwibarabara nkuko bivuza tora amasashe, ariko hariho byinshi bijanye n'ibibazo byo mu mutwe. Muganga araza kudufasha adusobanurire iyo umuntu atanguye guhungabana mu mutwe kugira ngo arinde ashike aho hantu ukwiruka mwibarabara cyangwa gutoragura amasashe, hari ahantu biba byahereye. Ni naco gituma twifuje kubanza kuraba impamvu abantu bagifise isoni y'ukuja kwivuza ibibazo byo mu mutwe bihera mu guhungabana bisanzwe, kubura amahoro bisanzwe.
Reka ntange igitekerezo.
Ego.
Hello.
Ego, turakumva.
Reka ntange igitekerezo cyanjye. Haraba rero abo bantu ku ruhande rwanjye njya mbabona, ariko akenshi bakunze kuba bari mu nzego ebyiri. Hari uba afite icyo kibazo akaba muri we ntajya avuga, ahora ashunja, ni ahora acecetse. noneho hari uhura n'icyo kibazo akabwira uwo ari we wese ahuye nawe ibyo bintu, ugasanga umuntu ari kukubarira ibintu ari bikureba iri bitakureba ukumva n'ibyo bintu bayabikubwira ibintu akureba yewe ubona nta n'ikintu ushobora kuba nabikoraho iyo ukareba ugasanga si wa muntu wabasha kuba watega amatwi ngo banamugira inama. Ukabona ahorana amagambo agashira mu muhanda kare rimwe na rimwe akagenda yivugisha ari noneho ari n'uhura n'icyo kibazo akaba adakeneye kuba yahura n'abantu, akaba ari wa muntu uburyo utapfa kumenya ikibazo cye. Nsanga kenshi abantu batanabimenya ahubwo bimwa nabo babana, ahubwo abo babana nabo bagomba kuba bareba uburyo babinyuzemo bakaba bajya kumuza rimwe na rimwe ugasanga icyo we akene ni ukuba yategwa amatwi. Hari benshi rero biyambura ubuzima biyahwa bitewe n'impamvu kuba nta muntu umwe ashobora kuba yakwizera akabona umuntu uwo ari we wese abandi nyine baba bacecetse baba bajunjamye kari agahinda kajunjamisha umuntu akaba atabasha kuba yagira umuntu umwe ibonamo yakwihamburira ngo abe yamubwira agatuza kugira agatangira kugeza mu mutima we n'ubundi kikazarangira yiyikuye umuntu we abagoye ariko uri mubyeyi bavuga uriye nakaruzina bishobora kuba byagira igaruriro kuko n'abantu bashobora kumenya bati uyu muntu yarahungabanye mu buryo.
Ubivuze neza cyane
avuga agahinda ke niba ari umugore watewe agahinda n'umugabo akagenda akibwira uwo ari we wese abwira akana abwira umusore abwira umusaza uwo ngo ashobora kuba akurikiranwa n'ukuri ujunjamye biragora ikindi kuko urubyiruko bihita binabaho cyane n'umukobwa ku muhungu cyangwa ku mukobwa
muradutunga Sirilo telefone nakeka akabazo kari muri telefone yawe kuko bigenda biracikagurika. Kumbure
ni ikibazo kiri muri tekiniki waje kuko abandi turumvikana
urakoze cyane Sirilo, urakoze cyane. Ndakeka byinshi mu byo yavuze twabitahuye, reka msabe Madame Pakita agerageze kugira icyo bivuze ko wavuze Sirilo byinshi bijanye na bamwe muri ba bantu twita yuko bashobora kuba badatekanye mu mutwe, ugasanga bariko barabwira ibintu abantu kuko baba bakeneye umuntu abumvira canke ukutizera abantu, ugasanga ni vya bindi twako turavuga bishobora gutuma umuntu ajya muri zangaruka mbi harimo nkuko babivuze ukwiyahura. Madame Pakita umvye ngo
ivyo vuze nibyo urumva hari abantu byorohera kuvuga ikibazo arimwo ariko ugatusanga yituye umuntu sinovuga ngo atari we mugabo agashobora akitwa umuntu adashobora kumufasha ariko ugasanga aciye amujija cyangwa ugasanga ntatawuye sofonse iwe akumva umenga ibyo bintu nibyo bikomereye nabi kuko wumva harya ufise ububabare niwe yumva by'ukuri uko amerewe. Rero iyo undi muntu bitaramushikira cyangwa wewe byamushikiye agashobora kubitorera umuti hari igihe ashobora kumva umenga uyu muntu yakari donke hari igihe umuntu yitura umuntu ugasanga uwo yituye ntashoboye kumufasha. Nicyo gituma ari byiza yuko abantu bamenya ko hari abahinga batigiye bashobora kumufasha kenshi ibyo birakunda gushika. Rero ugasanga umuntu ntanashobora no kwizera abantu kubera ataco bamufashije.
Ni ukuvuga rero
ego
cyuko ndabyumva kandi nibyo yashatse kuvuga, hari igihe iki kibazo kiba ari ikibazo cyoroshe cyane nkuko ntitwovuga ko cyoroshe cyane ko twovuga duti ni ikibazo gishobora gutorerwa umuti hakiri kare. Yavuze abantu bakunda kumbure ni wa muntu akunda kuguma yidoga aguma avuga amajambo menshi, ugasanga ni muri ba bantu bashobora gufashwa kugira ngo babane neza n'abandi, ashobora kwitura umuganga nkawe, umpsikologi nkawe, akamutura ibibazo yoba afise mu mutima mu byumviro, ugasanga byamufashije kubana neza n'abantu. Kwa kwidoga rya shavu kwa kuguma yitotomba biraheze.
Ego kuko urumva kenshi usanga n'abantu bakimumbiriza bavuga wa wundi yagoma yidoga mugabo wewe zikuri hajya aba abasubo bari ukomeye mugano uko batamenya kuko urumva nuko wabivuze izo ngwara ni bitabu uyu muntu afite ibimenyetso bya malaria aramenya ko aje kwa muganga ariko kenshi urumva ntibazi yuko ibintu biravugwa ibyo bintu umuntu ashobora kumufasha numva nuko kuntu abantu bazi bati biratuma baguma mu isosi
ugasanga kumbure bamufashe ati niko ameze
niko ameze kandi nawe nyine ashobora kubivuga niko ameze ngo njye ndashavura cyane mugabo by'ukuri witwa uyu muntu umuhinga ishavu ntizohera mugabo kwigisha ingene ushobora kubijeha kubera ishavu n'ikintu ni emotion nk'ikintu tudakuraho ariko ingene wigenza mu nyifato iyo ushaguye nifata gute ni kubera iki iyo nshaguye nshangwana cyangwa urabyumva umuhinga aragufasha gutahura igituma akagufasha no gutora amastrategi wakoresha kugira ngo ushobore kubana neza nawewe ushobora kubana neza n'abandi bantu rero
urashobora kutubwira muganga izindi ubundi buryo bwo kubona yuko umuntu akeneye ubufasha bwanyu turavuze ishavu ryinshi ni kihe kindi kintu gishobora kudutuma tuvuga duti jewe niko meze reka ndamwiture muganga canke naka niko ameze reka ndamuhanure aje kwitura umuganga kuko bishobora kumufasha nibihe bindi bintu dushobora kubona
hari nk'abantu navuze kumva umubabaro atacu ufatiye ko kuko hari igihe umuntu ababara agicyo bivuye ko ariko hari igihe umuntu aba yumva umubabaro umaze igihe akaba yumva ababaye atuntuye hari abantu badasinziye hari abantu batagira itiro cyane bagira itiro ryinshi birenze hari n'abandi bantu ushobora gusanga atakayabaguba afise n'ibindi ibyo ni ibimenyetso bigaragara by'ukuri ndiko ndavuga ibintu bishobora koroha kubona hari n'abandi bantu baba bafise ibyiyumviro byo kwiyahura cyangwa akumva umengo ntaca amaze cyangwa akumva yama yiyagisha mu mutima icyo twita sitabilite cyangwa akumva umengo ntiyikunda cyangwa ntakunzwe kuko nabyo biri mu bintu bituma umuntu amererwa neza kumva ko ukunzwe kumva ko usa agaciro hari abantu baba bumva umengo nta gaciro mfite ntacyo maze ndeka niyahure hari abantu bagira ibyiyumviro byo kwiyahura benshi hari n'abantu ushobora gusanga bama bumva umengo icyo mvuze si byo aviyanje icyiyumviro cyane gitegerezwa gukurikirwa uko nyine gitegerezwa kwakirwa uko nyine ugasanga mu buzima bw'iwiwe icyiyumviro cy'ubundi nta kibanza kigira urabyumva ni finishi cyane ariko bya bintu nyine wumva ngo jenikomeze ngo aho nshize ntakuraho nabyo biratisha bivako
urakoze cyane uradufashije reka kumbure ndabisubiremo gato kugira ngo kumbure dutahure neza yuko ibi bibazo birabaho kandi birashobora gutorerwa umuti uravuze iti itiro ryinshi atacu rivuye ko n'ikimenyetso uvuze iti itiro rike nabyo nyine kudasinzira birashobora kuba ari ikimenyetso wongera tubwira ati umubabaro atacu uvuye ko wa cane nawo nyene n'ikimenyetso umuntu ashobora gukorera ko akavuga ati nahungabanye urakoze cyane reka twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ndabwiye ku murongo wa telefone yuko ariko ko harimo induru nyinshi muri telefone yiwe Alain uratwumva kumbure ni radio ahantu hari radio ivuga cyane wo hindura ikibanza ugashikiriza ikibazo cyangwa icyumviye
ego
duga ku ijambo wana
tukuvuga abantu bafite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe hano
ego
kuri baragira ikibazo ugasanga aho baba nabo ntibiyumva abamugwaje nabo nyine bakabona kumenga nashifise ikibazo kidafise abandi kuko umenga ni indwara wigwaye menga ntameze nk'abandi batangura kumwinuba Ego kandi urabona ubeshi vraiment novuga uraje kumuvuza ugasanga nta na hamwe atagiye hose ukabona nta kiguyemo usanga bose umenga baramutereranye ntacyakimaze ntawo ntacyazovamwo usanga bamuretse uko nyene numva kuri ba nyenewe basigara babona umenga ibiyumva mu kibano wowe nabo agaca yihebura bakabanga baramutaye kuko ntacyo baba barakoze kugira ngo bamuvuze kandi vraiment badakwiza ngwara ahanini byaho mperereye birahari ahantu namwe vraiment usanga bataba bamuvuje kandi ugasanga nta kintu kiba kiriho kiravamo kinini nicyo bituma imbere mu bituma usanga abafite umuntu arwaye mwene izo ngwara atiyumva kuko nawe ntacyo yihebura
ale ntaguciriyemo wewe uvuze ati bashobora kuba baramuvuje mbega iyo bavuze ati bamuvuje baba bamutwaye hehe baba bamutwaye kwa rojanti baba bamutwaye kwa muganga asanzwe baba bamutwaye hehe neza na neza ko twumva ko
ubufasha jewe nivuze jewe nyine ndabise umuvukanyi wanje niko twaramuvuje bwa mbere twamujyanye kwa rojanti yego baramwakira muri ijansi ariko batubwira ngo izi ndwara ngo yo batari yo ngaha hanyuma abanza batubwira ati nimurondere mu banehologe cyanke abapsikologe hamwe ne baramwivariwe mugabo ugasanga umenga nyine nta nyishu bitanze nuvuga ngo nk'ubu twebwe muri rusange bisa nk'uko umengo
guma ku murongo reka mbaze kumbure mpaka ryo muganga kwishure yumve ikibazo aho gishobora kuba kiri cyangwa icyo ushobora kuguhanura madame Pakita ushobora kugira icyo umushikirije Alain ku byo baba baragerageje gukora bishobora kuba bitakunze
njyewe nta ikibazo ubwa mbere ngize ambwiye ko bamwakiriye muri urgence yari yagiye ameze gute ukuntu yari yagiye ibimenyetso yari yagiye asize
nayo yasize ibimenyetso nyine by'umuntu yafashe indwara zo mu mutwe urabona ko bavuga amajambo menshi badahora bakavuga nyine amajambo adahera nyine ukumva mugabo ko ibintu ariko aravuga bidahuye nyine n'ibihe umuntu aba arimo
bo kumburengera kuvuga aho bamujyanye kwa muganga nibaza ko bikaba bikenewe cyane mugabo nari numva umengo nashaka kubaza ko baba barabonanye n'umupsikiyatri sindi yuko aza kubitahura
ubwa mbere twe twabanga twagiye aho kuri aho kuri kuri kwayo kwa rujanti hama bamaze kutubwira yuko tabaye indwara yo kwa rujanti niho twaca turondera abapsikologe n'abanehologe baramwevariwa abapsikologe nyine bageza kumwumviriza kugira bumvirize ko ari ibibazo sosiyali afise mugabo ntacavuyemo mugabo nica twitura umupsikiyatre murikira psikiyatre murikira rero niho yoba yatubwiye ibintu vyerekeye ngo ko ashobora kuba ngo ari imitsi yo mu mutwe ngo yagize ikibazo hanyuma mugabo atwandikira imiti iyo miti ayiriho akamera neza mugabo iheze agaca asanga agomba ibintu byo kubwira ivorema ntihaje mu bandi agomba kwigunga mugabo iyo miti harageze igihe turayibura vorema ku buryo mafarumasi yose duhebura neza ndurahebura
mwarasubiye kuri uwo mupsikiyatri none
uwo mupsikiyatri twarasubiye kumuraba
ikibazo kikaba cyarabaye kumbure uburyo bwo kubandanya mumugurira iyo miti muganga kumbure turashobora kubaha telefone mukaganira mukarabaho ikibazo kumbure ashobora kugufasha ushobora twakwita kumugida kumuyobora mu nzira bashobora kugerageza batagerageje cyanke n'ubundi buryo kugira ngo tubandanye mu kiganiro ariko urakoze cyane ku karorero uduhaye kuko rimwe na rimwe ushobora kuba hari ikibazo cyo mu bwonko kijanye n'imitsi yo mu bwonko navyo nyene birashika
ego kuri ico nari nigeze kukivuga ko hari igihe usanga hari umuntu yavutse uko wafise ikibazo ubumuga asanzwe afise rero muri ico gihe urumva ko atanze karoravuga ko yagiye ku mupsiatre arabandikira imiti hama imiti yiriko akamera neza. Ikintu nashaka kubwira abantu bose batwumviriza ni uko bishobora gushika ugasanga hari umuntu afite ikibazo gisaba ko iyo miti azoyamako ubuzima bwiwe bwose. Sindi ko mubona nk'abantu baba bafise ikibazo cya diyabete cyangwa bafite ikibazo cy'umutima hari imiti barinda kugumako kugira ngo bashobore kubaho. Rero no mu bijyanye n'izo ndwara hari abantu bashobora kuba bafite ubumuga kugira bamere neza bisaba yuko iyo miti bayigumako. Icyo kintu rero ni ikintu abantu kigora kwakira cyane ugasanga abantu baramutwaye mu bintu by'abapfumu muga kenshi ntibi ntacyo bitanga. Kwakira rero k'umuntu afite ubumuga busaba ko agoma ku muti nicyo kintu kigora abantu ibyo birabagora kwakira kenshi.
Murakoze cyane. Birumvikana hariho ubumuga nyabwo bwo mu bwonko umuntu ashobora kwavukana canke akabugira. Murakoze. Reka tubandanye ku murongo wa telefone abandi banywanyi. Turafise Ozias. Ozias, uraho neza? Ikibazo canke icyumviro?
Ego, na mahoro.
Na mahoro.
Ego, ijanye wazangu ngipatiye hagati sinzi ko mwongira ibyo mvuga.
Ikijanye na ikibazo twashize kuri Facebook cerekeye ibibazo byo mu mutwe, ibibazo byo guhungabana mu mutima, bimwe bishobora kwiturwa mu ba psychologue mu rurimi rw'Igifaransa, muganga janye mu bijanye n'ivyinyifato z'abantu.
Ego, nabibonye ibyo?
Ahanini none wewe ubona huko gwiki kugira ngo kireke kuba ikibazo kitavugwa, ikibazo gitinyitse canke giteye isoni mu kibano kugira ngo abantu bashobore kwitura abaganga babafashe.
Icyambere na mbere cyo nuko abantu tutahura yuko ari indwara nk'uko izindi ndwara zibaho.
Halo? Ego.
Tukagira ugufashanya ari nk'uwo tubonye bishikiye tukaba tugira umutima w'urukundo wo kumutabariza kugira ngo ubwo atarazinzikara gusumba kuba twotwenga. Nicyo niho mutimbona urama uba mu bantu ko urabona ibihege na bihinduka bigahondukana n'amagwara menshi menshi.
Nikintu gihambaye
cyane rero akaba. Haro?
Ego.
Na cyane cyane abantu turagira tukareka kugira ibintu byo gutinya kuvuga indwara kuko barundi baracivuga ni ngo gutira indwara arayirata. Kumbure nta ubyiruka biyagira ba psikologe umuntu arashobora gutanga atize atarasinzikara bakamuvura.
Urakoze cyane.
Umuntu akumva ko indwara ari indwara izaho akayiyagira abaganga bikiri mu maguru mashya umuntu atarasinzikara.
Turagushimiye cyane Ozias, turagushimiye. Muganga, ndumva ko
ego ego na mabwe cyane kuma kanya na kigeze cy'imbiro cyane.
Ego, ndumva muganga, ikibazo Ozias ashikirije cyangwa icyumviro kumwe ni cha Alain bisa nibifatanye gato kuko Alain nawe nyine yatanguye yavuga ko bamutwaye ahantu henshi umuntu wabo ugasanga bagenda baramutwara ahantu hatandukanye. Ozias nawe nyine agarutse ku kuntu umuntu ashobora kugerageza kwitura umuganga hakiri kare. Mbega nkuko yavuze urukundo no kugerageza kwihanganisha abantu kugira ngo bashobore kwitaho ababo, ni gute umuntu yogerageza kuja hakiri kare kwa muganga atarinze kugira ibyo by'amasoni, atarinze kugira ngo ibyo by'ubwoba, yobigenza gute kugira ngo ntashobore uguta ayo mahigo y'ugufashwa? Yoza mu mpisho yobigenza gute? Nikintu kiyo
ikintu urumva kugira ngo arindaza nuko numva ikintu je nibaza ko gikenewe cyane ni gusensibiliza ko abantu bamenya kwivyo bintu bibaho, sivyo? Kuko nivuko negeze kubicishamo hari ingwara zizwi, hari ingwara zizwi malaria, diabete, pestasio, izi ngwara zose tubona umuntu hari abantu bafite gripe bagenda kwa muganga no kumenya ko ibyo bintu birabaho numva umengo igikenewe ahanini ni gusensibiliza. Hama ikindi kintu nacyo umuntu akagerageza kudafata minenego cyangwa kutirengagiza ububabare afise kumva umengo ngo bidohera kuko benshi bateba bari kubariyumvira ngo reka tubihe umwanya bidohera ugasanga yuko umuntu ateba niko ama consequences aba menshi niko ibimenyetso biba byinshi hari abantu bagerageza kubifasha bakaja mu nzoga donc ugasanga umuntu yagerageza utuntu akagenda kwa muganga yateze
ni nacyo nari ko ndagerageza gusigura nti hariho igice cy'umuntu we kubwite hakaba n'igice cy'abantu mu kibano ale yavuze ati kugerageza kumwereka urukundo uwo muntu kumbura umweretse urukundo ni naha handi nyene ucumufasha kuja kurondera ubufasha akeneye hanyuma ku muntu kubwiwe bwite no kugerageza kumenya ikibazo iyo gifise akitura muganga hakirikare byumvikana ko hari impande zibiri hariho umuntu kubwiwe kubwite no mu kibano rero alewe yavuze ati harakeneye urukundo niko mubibona
urukundo ego mugabo urwo rukundo bica bivana n'ingere nda uwo muntu barumwereka kuko urukundo nibaza ko tutagwerekana kumwe kumbure urukundo ushobora kumwereka mu kumwitaho ukamufasha cyo kwa muganga kumbure kuko nawe urashobora kumwereka urukundo mugabo ahugeza ugasanga ntumufashije ibaze nk'ubu hari umuntu ushobora kuba agwaye ndaza cyane cyane ndatangira uburorero ku bimenyetso biboneka by'izindi ndwara nk'umuntu ashobora kuba afite nk'ububabare sibyo ububabare ntukumbure ntashobora nko guteka arababaye nko mu mugongo urashobora kumwereka urukundo ukamufasha guteka muga ntibigarukira uramufasha kuja kwa muganga ahambwiye ati sha mugabo ugenda kwitura umuganga kumbure yo gufasha nabwo nibaza yuko urwo rukundo ntirugarukira mukumuba hafi gusa mu bintu by'umwanya muto umuntu yotera intambwe akamufasha akamwumvisha ko akeneye ubundi bufasha bw'abahinga
murakoze cyane ubufasha bw'abahinga burakenewe reka nihute nakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika amatu kibandanye ko icyo kibazo nyene cingene mu kibano umuntu akwiye gufata umuntu ashobora kuba afise ibibazo Gilbert Nibizi ku murongo wa telefone turi kumwe
amahoro y'Imana
amahoro twese
murakumva
ego
ajewe
mhm
papa
mhm
sanzwe na jewe ingorane ndifise
mhm
ikamuze kubona mu kibano murava
ego turakumva nubwo numva harimo akantu kakabazo muri telefone ariko duga ku ijambo twumve
ikamuze kubona mu kibano baba umpreneza nyine kumpreneza itaye rayuko
Gilbert muradutunga Gilbert telefone yawe iriko iracikagurika ariko turifuza cyane kumva icyumviro n'ikibazo cawe utwihanganire tugukure ku murongo twongere tukugarure
ndabumva ariko
gerageza birasubiye gukunda waruvuze
nariko mvuga ugize ingorane y'indwara yo mutwe tuza bumeze ukakira mu kibano nibasubira ndetse nahoanasubira ngo ibaze kuri neza igatuma baguma bakwinura ikindi nabonye wabyanditse
Gilbert reka tugerageze kukugarura numva ikibazo cawe n'icyumviro ni cyiza cyane kandi twari bwakishikeko reka tukugarure ku murongo muganga Gilbert avuze ikintu gihambaye cyane ati abantu baragwara bakaja kwivuza bagakira ariko mu kibano bakabandanya bakumigwa ntibaba bakizewe kubera uko kuntu baba baragwaye icyonye cyocyo umuntu yo kigenza gute hoko gwiki numvise ko bavuze ko sensibilisation irakenewe cyane mbega mu kibano ni kuki nk'umuntu nk'uyu babona nko kumengo nta kintu gikomeye cyane ashobora kuba kirangura mu kibano kugeza aho batamwizera hoko gwiki uhanura iki abantu mu kibano
ibyo ni ingaruka yuko izongora zo mu mutwe nyine baba ni kintu nibake kuvuga nuko hari abantu bazi ko izongora zo mu mutwe ari nk'ibintu by'ibirozi cyangwa by'amadayimoni mu Burundi hari abantu babizi uko rero kenshi bashobora babona umwenge uyu muntu yewe ni uwo gutinya ibyo bintu ziba byotwandukira cyangwa bakabona ko n'umuntu ari faible ashobora gukora mu buzima nyine nk'uko umengo nta bwenge afite babona umengo nta bwenge agira kenshi nicyo gituma baca bamwinuba hari abibaza ngo ni ibirozi abandi bakibaza ngo ni amashitani iyo banzukira gutyo ugasha usanga
uratunga ndabwiye ko Gilbert
umenya nishatse menyere cyo kutamenya
ndabwiye ko Gilbert agarutse ku murongo reka twongere tumuha akanya Gilbert wavuze ikintu gihambaye mbega none mu kibano ugerageza gusigura cyangwa kuganira n'abantu gute cyangwa uvyihanganira gute iyo abantu ubona bari ko baragukomira kuko waciye muri ico kibazo byari byagenze gute mbere na mbere Allo Gilbert
nga famiye yo isanzwinzi basanzwe tamenyereye doku kazi aho nkorera kazi kareta nkora bari basanzwe babizi mugabo nkuba baheruka gusohora itegeko yuko abafisiye ngorane bo bafise bagataha muhira badakora urumva nkano kizera umuntu
mbega none ikibazo cyo bacageze ku ruhe rugero kugira ngo kumuri batangure kwibaza yuko udashoboye nibi nabiriya wewe akazi ubu unyekara bandanyije byifashe gute hari bimenyetso bimwe bimwe kumbure bishobora kuba bihari bibatuma biyumvira yuko udashoboye
oya je dakini mbona je na gakora pandemire sisi naja
allo Gilbert allo allo birababaje kumva tudashobora kumwumva ngo aterere allo Gilbert
allo
oui subiramwo
nari ko ndavuga ntari muri crise kandi kandi je ntari ku bwenge nakora neza nta nakimwe ariko rero ubu mwabonye batanyamarise ngo bumva ngo batamize neza ngo biyandike joho nyine nsanga barananyanditse kugira ngo akazi ndagahagira ngo batoma bampemba
je ndibaza yuko ikibazo nk'icyo uri kuragira ari ikibazo gisanzwe kuko kumbure iyo umuntu agwaye arafata igihe akaja muhira mu karuhuko k'uburwayi nk'abandi kumbure nawe ugize crise ubukeneye gufata akanya ko kwivuza ni bisanzwe muganga wo bibona gute kuko n'abakenyezi yo bibungenze barafata amezi atatu angahe bari muhira bariko barivuza birasa canke sico kimwe
oya nico kimwe kuko biravana n'ubumuga umuntu afite n'ikibazo umuntu afite urumva birashobora gushika nk'umuntu akaja muri crise rero nk'iyo umuntu agira amakrize ndavuga ko hari abantu nanga bikenerwa ko bafite imiti igihe cyose nk'uyo ikibazo cyose sindakize ariko abantu bakunda kujya mu makrize normalement hariho imiti baba bafise azi yuko agiye muri crise ashobora kuyo umuti cyangwa umuti arinda kugumana rero nk'iyo umuntu atabikurikije ngo uwo muti awugumeko nkurikije bishobora kuba nk'ibyo kuko urumva nk'iyo umuntu yagize crise ari ku kazi ntaba bishobora gukora bishobora gutuma akazi gahera ikindi nacyo ni uko iyo umuntu afite icyo kibazo byiza arimenya akamenya bashana vuba gute akamenya ibintu bituma aja muri crise en fait
ibintu bituma aja muri icyo kibazo
ego aja muri kibazo hama ni rimwe byo kuca witura umuntu umuhinga akagufasha akavuga ati iyo bishyize rero kamera gutya uduca bigenza uku n'uku ariko ikindi nacyo ni uko no mu buzi izo ndwara abantu benshi badakunze kuzimenya ngo umuntu bashobora bamenya ko bamuhakonje cyangwa ngo bamwirukane burundu urumva biravana na kayo umuntu ndibaza
Gilbert kumbure yo duha umuco gato ku kibazo yahuye nacyo kuko ibibazo byo mu mutwe biratandukanye ni byinshi cyane hariho depression umuntu aguma yumva adashaka kuvuga cyangwa adashaka kujya mu bantu n'ubundi ashaka kwiruka mu ibarabara n'ubundi ashaka kuvuga amajambo menshi Gilbert tugerageze kudufasha kumva gutahura ibibazo bimwe na bimwe kumbure nk'iki wawe twumva gihutuma kigutuma ushobora no kubandanya gukora n'inyuma ya crise uvuye muri crise ugashobora gukora kugira ngo ntibashobore gukumigwa gukazi ntibirukanwe kuko ikibazo cabo kumbure ari cyo muti bariko barafata ngishobora umutushora kubafasha kubandanya akazi kabo ikibazo cyawe gihagaze gute ni waba atacu bigutwaye kubisangiza
bode kambanze banze ntangurire aho hereje badufiba muri groupe y'abantu bafise maladie chronique ukabufise umuntu ufata buri kwezi umuntu muri ko muranyumva
ego
ukabufise umuntu ufata buri kwezi umuntu heza ukaje gutora yundi kandi baratwangira imiti bayibari gusa kuko akazi ntaka turi bisima cyane 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 cyane
mhm allo allo Gilbert Gilbert telefone iramugoye nubwo ariko aradufasha byinshi cyane gutahura ingene uko gukumira kuba mu kazi ka misi yose ni navyo twashatse kwihweza mu kibano no mu kazi ka misi yose twizere ko kumbere bizoshobora gutunganya akabandanya kazi kiwe reka nakire ku murongo wa telefone uwitwa Paul Paul uraho neza urakoze kwihangana ku murongo ndabwiye ko na Paul ga telefone nawe nyine kamugoye ikirere ngira ngo nticifashe neza ariko tugaruke ku mutumire wacu mbwanga birumvikana ko ibibazo biba bitandukanye kandi igikomeye nuko abantu badakumigwa abantu bashobora kwitabwaho nabo nyine bakitura abaganga iyo bikenewe
Ego.
Hanyuma none muganga kumbure kimwe mu bintu bituma abantu batabitura gutinya kwitura abapsikologe abaganga bafasha abantu mu myifato n'ibindi biba biva ku buryo busabwa mbega nko guhura namwe rimwe kabiri biba bifise biba bisaba amafaranga nkangahe
twebwe dukora iseance imwe ni ibihumbi 200 ku isaha duko umuntu umwe tumana isaha imwe ni ukuvuga ko igihe cyose aje atanga ibihumbi 200
ndakeka ko atari amafaranga menshi cyane kuri bamwe ashobora kuba menshi ariko nk'iyo ugiye kwa muganga mu bisanzwe consultance ibyo twita kubonana na muganga hari igihe usanga arayo nyene bisigura ko benshi bashobora kuba batazi ibisabwa kugira ngo biture mu psikologe ibihumbi 200 ku isaha yose yukumvirizwa yukumenya ivyawe n'amafaranga umuntu akwiye gukoresha kugira ngo yiteho amagara yiwe y'ubwonko none nk'iyo bikenewe akenshi bisaba nk'ama séance cyangwa bisaba uguhura nawe ikirango kingana gute yari bibazo bisanzwe twariko turavuga bijanye no guhungabana mu vyiyumviro mu mutima usanga kenshi basaba nk'ama séance ngahe uguhura nawe kangahe
ico kibazo kiragoye kwishura cyane kuko biravana n'umuntu kibazo afise biravana n'ama consequences ico kibazo cyateye biravana nawe nyene ubwiwe uko yakira impanuro tumoha canke izi tumusaba gukora kuko bumva ni kwivuza abantu bishobora ko batahura ko ni kwivuza rero aho abantu benshi bayakunze kuza bibaza ngo turabona na rimwe bica bihera ugacusanga arabaye desi yaradi yuko ari ikintu ari nk'umuti aje gutora agaca agenda bigaca bihera ariko mu bisanzwe nkuko ndakubwiye biravana n'ikibazo umuntu afite bikavana nawe nyine ibyo tumubwiye ingene abikurikije kuko nk'iyo ugiye kwa muganga muganga akakubwira ati urafata uyu muti uwufate gatatu ku munsi icyo ufata rimwe ugukira kurateba rero na twebwe hari ibintu tubatuma na matavayi interiyeri kenshi rero nk'utwo dukorwa tubatuma gukora iyo batabikoze cyangwa bakabikora nabi ugasanga ati hati baye ndende cyangwa umuntu nta evolution ntigende nk'uko twayitubyifuza. Rero biragoye cyane kuvuga igitigiri cyama seanse tugira kuko biravana umuntu, hari umuntu tugira zitatu, hari umuntu tubona na rimwe umubwiye ikibazo afise bikaba biraheze kuko hari uwo udatazi ikibazo afise, hari uwundi ushobora gusanga akaza yarakomeretse cyane urumva ko ikiringo cyo kumufasha kiba kirekire kuruta by'ukuri. Biragoye kuvuga ngo umuntu twamufasha muri aya maseanse angana uko.
Icyo kibazo ndakibajije ego ndakibajije nzi nyishu yacu kubera abantu barakeneye kumenya ingene bikora barakeneye kumenya yuko buri muntu ikibazo cyo gitandukanye kandi ugasanga bariko babaza umuntu atazi ingene bigenda yishuwe nabi ariko bivuye kuri mwebwe nyene musanzwe mubikora ni byiza yuko bumva yuko ukwivuza ku mpsikologe bivana biravana. Hari habonzi bamaze y'umwaka, hariho n'umuntu unzi neza yambwiye yuko abimaze mu myaka 20 bimufasha mu buzima bwa misi yose. Bidatangaje kuko hariho nabanywa imiti ubuzima bwa misi yose, ubuzima bwabo bwose ugasanga ari ku muti wa diabete, umuti wa sida, umuti w'umutima awumaze ko ubuzima bwiwe bwose. Rero nkuko wabisiguye hari abantu bafise ibikomere bavukanye intuntu isa n'idashaka guhera ugasanga arakeneye ubwo bufasha bwanyu bwo kwicara rimwe mu ndwi isaha imwe cyangwa rimwe mu kwezi minota 30 akabiganiriza umuntu
nakabiri mu ndwi birashoboka.
Ego none hari hababaza bati none mbega hari habakira burundu bakira burundu kuko navyo nyene birakenewe kumenywa niba hari ingwara zo mu mutwe zikira burundu n'izidakira.
Ego nuko nani kigeze kubivuga ankati hari amakategori abiri, hari abantu baza batazagwara ataragira ingwara sivyo afise ibimenyetso byotuma agwara ati mu bisanzwe twebwe ikintu ntibagiye kuvuga mu bisanzwe umupsikologe ahari kugira ngo ni prévention tu fais du high pour prévenir en fait donc ni prévention ngira ngo umuntu ntarindaragira ahagwara ngo agire ibimenyetso by'umugwayi nyene byo kuri kumenya ku mutwe kubabara umugongo n'ibindi n'ibindi urumva. Rero harabaza agishyize ibimenyetso bisanzwe nk'uyo arashobora kumenya n'ingoga na y'ingoga yifata mu buryo atazonagaruka. Hari n'ubundi azoza yagwaye, hari uzoza yagwaye indwara zavuye kuri izo ndwara aba yagize nka depression. Nkabo depression mu bisanzwe ni indwara ikira byo kuyifoka abantu babyumva, ariko hari izindi ndwara zo mu mutwe zidakira. Uyo muntu ni muri ba bandi bakenera accompagnement ubuzima bwawo bwose, mbese ugasanga arafite kuzarara umuterapeuti wiwe infalomoa canke ukumva biravana n'umuntu wawe wabisiguye neza nkabikira n'ibidakira.
Ego kandi birumvikana ko hariho n'indwara zo ku mubiri nazo nyene zikira n'izidakira.
Ego ariko twebwe kenshi nukuri abantu soko babiyumva turi muri prevention cyane cyane
gukinga.
Ego
abantu kenshi baribaza yuko abapsikologe bazimbye cyane, mbega watubwiye uburyo mwebwe musaba, mbega abandi bapsikologe ibujumbura n'ahandi boba basaba amafaranga menshi cyane kuko ni naco kimwe mu byo umwe mu banywanyi bashikirije kuri Facebook yacu ati ni ibintu bizimbye cyane gose ku buryo ko ugurisha nitongo. Mbega niko bimeze, niko mubibona kumbure mwebwe mushobora kuba mufasha abantu kuri make bwa bandi baca amahera menshi cyane mwoshira abapsikologe mu rugero rw'abantu bazimbye cyane gose kuvura abantu?
Mu by'ukuri sinzi ko navuga ngo birazimbye cyangwa ntibizimbye, mugabo kwivuza en general birazimbye. kwivuza en general biragenze
cyane ingwara yariyo yose
kuri twebwe tugira amatherapy afite no kumva yuko numwanya munini umuntu ntaza ngo muvugane iminota 10 ukuzimba numwanya foko batahura yuko tumana numwanya munini ari umugari ikindi natural twese ngaha muri cabinet yacu unwind duko ibintu z'amatherapy no mu Burundi ibintu abatherapeuts benshi bahari rero igituma tutabishije ku mahera menshi biri mu gufasha afete biri mu gufasha twashaka abantu nitwogira amafaranga menshi abantu batanda bitahura kuko babitahura batahura akamaro kaze nukuri twana amafaranga ni si menshi nukuri nubaho kenda bivuge si menshi kubera ubundi n'ibintu bizinge by'ukuri
no muri ibi bihugu byo hanze no muri ibi bihugu byo byateye imbere ubu buvuzi n'ubuvuzi budasanzwe umuntu akeneye kubanza kwihweza akarondera uburyo ariko kandi
yego
ariko kandi twavuze yuko hari ingaruka nyinshi mbi utivuje ingaruka zirahari hariho abo twavuze bashora kutivuza ikibazo gisanzwe co mu muryango ugasanga kibatumye biyahura mbega none ubona ukwiyahura ari yo nyishu bisaba rero yuko iyo habaye ikibazo umuntu abona yuko akenera umuntu baganira abibwira amufasha gutorera inyishu ibintu bimwe na biriya akuye kumbure kubifatira kanya
ego abantu musangire umuntu amaze gutahura kamaro kavyo ntasubira kwiyumvira cyane ku kintu arumva ko ni ikintu ntegereza kugira kwitaha amagara yanje ni kwitaha amagara yiwe by'ukuri
ego none mbega ku rwego rwa leta ku rwego rw'igihugu turazi ku bihugu byacu byaciye mu bibazo bitandukanye ho kugwiki kucowe wise sensibilisation kugira ngo abantu bamenye yuko ibi bibazo birahari kandi bikuye kwitabwaho ku rwego rw'igihugu ho kugwiki
jewe nibaza ko ku rwego rw'igihugu ikintu cyo gukorekana nk'ibi bimwe ko muragira kugwiki ibiganiro ahantu hose mu buzi ku mashure cyane cyane mu makartier hari ibintu bahora bagira by'abantu ndibagiye kuba sita mugabo ugasanga nkuba ariko barasensibiliza ku bagore kwa kinyezi bibarutse kuja kwa muganga sibi hari ingwara ziva ku nk'umubyeyi yibarutse ntaje kwa muganga hari ingwara usanga acagwara ugasanga rero mu baremesha kiyago aba tukabivuga no ngo kikari kintu kitakiri tabu mu buzi ku mashure hose mu kibano kikaba ikintu cy'ikiganiro gihari hama usi n'abantu baba barivuje bagashinga intara
ego
akavuga ati jewe by'ukuri naragiye ndafashwa kandi umeze neza biratuma abandi bashobora gutera intambwe
Umunywanyi Gilbert yari yagize neza kuduhamagara agaterera kuko yabaye nk'intahe y'umuntu yavuwe agakira nubwo yabivuze yuko hariho gihe imwe na rimwe aja muri crise ariko we kuri we yarabonye yuko ubu buvuzi bukenewe kandi bufasha
yego
reka tubashimire rero muganga twari turi kumwe nkuko mumwumva yari Iradukunda Ange Pakita akaba yanonose ibijanye n'inyifato z'abantu abo bita abapsikologe mushobora kwitura mugize ikibazo cyo guhungabana mu mutima mu vyiyumviro akorera ku biro Unwind mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi muri quartier Rohero ya kabiri Pakita urashaka kuduha mukanya gato cyane telefone zanyu kubivuza kubitura babiture
ego ndashobora kwikanga mu 76
ego 76 66 nitunga warangije gute murantunga na sinumvise neza
69
ijana na cenda no kuvuga
ego kandi bashobora kunyandikira no kuri WhatsApp cyangwa apel
ego 76 66 0 1 0 9 murashaka kubaronka Unwind ni mu gisagara ca Bujumbura akaba ari Iradukunda Ange Pakita murakoze cyane rero kubaterereye ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye Nadia taha mu buhinga bw'ivyuma. Reka tubifurize amahoro mu mitima yanyu no mu vyumviro kugira ngo mushobore kubandanya ubuzima bwanyu mutekanye. Murakoze cyane.